Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tamaze kubona yuko abantu benshi baza gufungwa bafite ibibazo by'amagara twabonye n'abaza bafungwa bafite ibiro biki mu Gifaransa babita ngo n'abasupwa cyangwa se ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition n'ibinyene by'igituntu urahora tubona abantu kenshi baje bafite ibimenyetso by'indwara y'igituntu.
Uyu ni umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi agerageza gusigura igituma hari abapfungwa bari muri iryo bohero bavuga ko indwara y'igituntu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yashikije ko leta yiwe yiteguriye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura citeze mu manuko bushubuseruko bwa Amerika ku nkengera ziba hari Atlantique. Ico gihuhusi cataziriwe Florence kivugwa ko kizoba gifise umurindi birometero 220 ku isaha. Abagendereza ibihe bavuga ko amareta ya Carolina ariyo azotangura guterwa kuva mu ijoro ryo kuwa kane canke kuwa gatanu mu gatondo, bigashoboka kandi ko amareta ya Virginia, Maryland na Washington DC afise amahigwe nayo nyene gushikirwa. Abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amareta Carolina ya ruguru niyo umanuko hamwe n'umanuko bwa Virginia. Abahinga bakavuga ko iki gihuhusi Florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amareta Carolina mu kiringo kirenga imyaka 60. Leta Vatikani itangaza ko umwungere wa Ekleziya Katolika wa Papa Francisco azobonana n'abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane. Ni nyuma yaho Papa yagirije kuba yarirengagije ibyaha by'ubusambanyi byagirije umukardinali w'umunyamerika Kardinal Daniel Dinaldo arongoye inama y'abepiskopi aha muri Amerika. Yari yavuze ko afise igishika cinshi cyo kubonanira imbonankubone na Papa. Ivyo vyagirije bimaze kuja ahabona azokwitabira iyo nama. Papa Francisco kubu ntacaravuga kuri ivyo vyagirije aha muri buka ku Ekleziya Katolika mu kwezi kwa munani. Yashikirijwe raporo aho abapatiri barenga 300 bagirizwa ivyaha vyo guhohotera abana barenga igihumbi mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania aha muri Amerika mu kiringo c'imyaka 70. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremenga ko ari we wakoze igitero c'umwiyahuzi cabaye ku munsi wa mbere ku cicaro gikuru c'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu ca Libya kiri ku murwa mukuru Tripoli, nk'uko bishikirizwa n'ibiro vya Leta Zunze za Amerika bigenzura abakora iterabwoba. Abakozi babiri b'iyo kampanyi barapfuye, abandi 10 barakomereka, 3 bagabye ico gitero nabo nyene barishwe. Ishami mpuzamakungu ONU rikavuga ko riteye ivyatsi ico gitero c'iterabwoba. Amak, itororokanizo ry'amakuru ry'umuhari wa leta ya Kiisilamu, ryatangaje ko ico gitero cagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amareta yise ay'ibicanyi. Kuvaho Muammar Gaddafi agandaguriwe mu mwaka w'2011, Libya camye ari igihugu kiri mu ndyane zishingiye kuri politiki. Adijuki Amerika isamia na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakenga y'ukwandura ingwara y'igitunu ni yose ku banyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bamwe mu bari muri iryo bohero bemeza ko abarengijana ari bo bakitswe n'iyo ngwara ubuyobozi bukuru bwa Mpimba bwo burabihakana mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi basigura ko hari kwavugwa abatarenga 24 ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse
Amakuru tukura mwibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara
turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Faransa babita ngo nabasupwa cyangwa se ibimenyetso cyugufungura nabi mu ifasa babo bya malnutrition nibyene by'igituntu aho ratubona abantu kenshi baje bafise imenyetso by'ingwara y'igituntu rece dukora nuko cyatashaka kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko magara yakwiye turafise services zo navuze z'amavuriro bakaraba yuko afise ibiro bikwiye bakaraba yuko atangwa arafise arugwaye araja ku muti cyankaje mu bitako tase na turyami kabagwaye mu mabohero arugwaye agashikira agwara mu bitanda cy'umugwaye hanyuma akazoja mu bitanda by'abandi aruko yakize
kugitigira icyabagwaye gitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bariko bavura abagera kuri 24 ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga ijana aribo bakigwaye abagera kuri 30 bakaba bari ku musego Ibyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana
aba ko hari abantu bashikijana no kubesha turafise gusa kuri iyi gituntu muri kumuravuga ko arusandusa bagwaye 16 ku Mpimba basanzwe bagwaye gituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi hari urufise amaze nk'amezi 6 ariko yakurikiranwa n'abaganga bari ku miti abo ari ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagerege udashobora kwanduza abantu ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyamaze nk'imisi 7 cyangwa 8 abo bane baje bafise ibinyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye ingwara zitandukanye by'igituntu maze ko cyandukira cyane abantu babahamwe ari benshi abantu twari bashyize ahantu bibana batabana abandi hanyuma baganga nabo dufise mu mabohero bari kwakurikirana ku munsi baraha imiti
aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ngwara ni mu gihe iribohero rikuru rya Mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370 kubw'ivyo urongo ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushigwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi
tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero cyangwa bagwaye igitunu hanyuma n'ubunoze n'usanga bidegembya igitunu ko ari ingwara mbi ingwara cyane cyane yandukira by'ukuri abo bantu bari bakwiye kujya ahantu habonye ne kugira ntibandukize abandi nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe iwacu ko tugiye bwana bwangwa kujya ku kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzosa tugira icyo dusaba leta n'ubusanganzi bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi
muganga Jean Bosco ubwira uko ishaka avuga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero ni mu gihe abanyororo bize iby'ubuganga ari bo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro nubwo biruko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ntumwidasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku Burundi Michel Kafando yasozere urugendo rwe mu gihugu cy'u Burundi Kafando akaba yabonanye n'abegwa n'ibibazo by'abarundi aho bashimikiye kujanye n'ibiganiro bigira gatanu bizohuza abarundi mu gihugu cya Tanzania atagihindutse mu itangazo yasohoye kuno wa gatatu avuga ko acaja mu gihugu cya Tanzania nyene ko nanone umufasha mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa byinshi kwino nkuru na mugenzi wacu Ibujumbura Raymond Zimana
Nkuko biri mu itangazo iyo ntumwe idasanzwe yasize ahabona kuri uyu wa gatatu Michel Kafando yabonanye n'abaserukira leta abanyamigambwe bari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike cyane cyane abaharanira agateka k'abakenyezi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi iyo ntumwe idasanzwe yemeza ko babonanye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu kandi baganiriye bumvikana ku bijyanye n'imigenderanire y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU no Burundi no ku biganiro bigira gatanu bigiye gutunganywa mu gihugu cya Tanzania kandi ko leta y'u Burundi izo kwitabiza biganiro bitunganywa na karere ka Afrika y'Ubuseruko abandi babonanye na Kafando na bari mu migambwe ikorera mu Burundi harimo n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta amizero y'abarundi Kafando amenyesha ko bavuganye kukungenya ibihe bya politike byifashe no gushaka ko abanyepolitike mu guterera kugira abone kumwumvikano ku ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi uyundi mugwi wabonanye niyo ntumwa nkuko biri muri iryo tangazo nuwo baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi aho naho iyo ntumwa yemeza ko bavuganye ku ntererano y'abakenyezi mu biganiro bigira gatanu byimirije kiretse iyo migwi Michel Kafando yarabonanye n'abaserukira makungu ahavuga umunyamabanga w'ishyirahamwe CIRGL igizwe n'ibihugu bivise ibiyaga binini ubuserukira urongo inama y'umwe bwa Afrika hamwe n'abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi abo nabo kiretse iby'ibiganiro n'ibya politike baravuganye n'ibijanye n'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi Kafando yemeza ko imibonano yabaye mu mwumvikano ntangere kandi habaye ukuvugisha ukuri ku mpande zose iyo ntumwikemeza ko ishima ko aho babonanye bose bafise ishaka ryo kuja hamwe kugira abone ku muti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuvugana ibyo batumvikana ko byose mu biganiro bigira gatanu byimirije iyo ntumwisaba makungu gufasha ukwigoro twa leta mu bijanye n'iterambere ikamenyesha ko icya ibandaniriza urugendo mu gihugu cya Tanzania ahigiye kubonana n'umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa Michel Kafando akaba yaramaze indwi mu gihugu cy'u Burundi akaba yahaje inyuma y'intumwa z'umufasha w'umuhuza aho nazo zabonanye n'abegwa n'ibibazo biri mu Burundi kugira bategurire hamwe ibijyanye n'ibiganiro bigira gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania I Bujumbura Remunzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ni mu rurengerazuba bw'u Rwanda zivuga ko zitazokwihanganira na gato abayobozi ba karuswa abanyagihugu ni mu gihe ahi Rusizi mu gisagara ca Kamembe havugwa ikibazo ca ruswa yako abashaka kubaka canke naho gusanasana amazu badafise izangombwa utagitanze urasenyurirwa mu byumva mu nkuru twategurira na mugenzi wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ka Rusizi
Ugutoranywa kumuji wa Kamembe muyunganira umurwa mukuru Kigali kwatumye hari ibice bimwe byabo bigenerwa kubakwa amazu bigaragara ko asaba mikoro abatuye muri iki gihe badafite ubutegetsi ku rwego rw'akarere bukavuga ko abadafite amikoro yo kubaka amazu ajyanye naho batuye muri iki gihe bashobora kuhagurisha kubafite ayo mikoro bo bakubaka hagenewe abamikoro aciriritse icyakora bigaragara ko hari bamwe mu baturage bubaka badakurikiza igishushanyo mbonera cy'uwo mugi aho babikora binyuze mu bwumvikane n'abayobozi b'inzego z'ibanze ni ukuvuga mu tugari no mu mirenge yewe no mu midugudu abo bakabaka amafaranga aha kuri uyu wa kabiri mu nama n'abayobozi bo muri umwe mu mirenge igize igice cy'umugi wa Kamembe bwana Kayumba Ephrem utegeka akarere ka Rusizi arabaza umwe muri abo bayobozi ibirebana n'iyo ruswa baka abaturage
ubu ngubu ni ifatanye turi cyangwa birobania wowe na ntunze na ntunzuriya mudugudu muzambira ko ari amafaranga wenda kurimo kwa Yomani arayi ari umuntu kuko tara baje tibamo kwa Yomani mutuvuge ko mu bikuza mu kanabitsa ari amafaranga muri muzambira kwa arayi ndashaka kuzagenda bakanye kuri ministeri ya urumwe ko ari umuntu wenda wenda amahirwe y'ibikeneye bigeze
Mu bigaragazwa n'ubutegetsi bwite bw'akarere bisa naho hari igiciro runaka cyagenwe n'abakaruswa muri ibi bijyanye n'imyubakire aho ishobora kuva ku bihumbi 50 kuzamura bitewe naho ikibanza cyubaka giherereye utayabonye akishora mu kubaka nawe bikarangira inzu yisenywe ibyo ubutegetsi bukavuga ko ntaho bitaniye no kwangisha ubuyobozi abaturage
ntabwo wabuye umuyobozi ngo usange ufate igihembo bitandukanye abantu bagutse ikibazo umuturage yabiye bakaga kurenga baragiye barishimira abashinzwe kubakora akazi ke bwiza na mirongo ariko ikibazo ni iki hafi y'uwo muturage hari umwe wari wabonye batari afite kurenga basenye umwe wa wundi basenyeye asigaye yumva ko yari ari mu burenganzira bwe bwo kubaka none bamusenye
Uyu mutegetsi akaba yahise ategeka abo bashinjwa kwaka ruswa abaturage kwandika amabaruwa bisezerera mu mirimo. Abo begujwe bari mushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge ndetse n'umuyobozi w'akagari baravuga ko ibibavugwaho batabyemera mu magambo yabo bubahirije ibyo bategetswe nk'intore.
Njyewe muri njyewe nta kintu mutuma namanyo cira. Iyo ba uriya nyirukubaka wenda ariwe waje agaragara hano akavuga ati muyobozi ndagushinza wanyatsa ibi cyangwa se akaba ari n'ibindi. Nta kindi kintu narimo mvuga. Nk'intore iyo intore nkuri ivuze ugomba kuyubaha.
Bampagurukije gusa noneho kubera uburyo ki twatuyobewe mu nama cyangwa se amabwiriza twa turimo guhabwa ni umuntu nanjye ushobora kwandika nsezera ariko mu by'ukuri nabwo mfite akangurumwa kubera ko nta bwisobanuro nigeze ntanga ku byo nashinzwaga.
Uretse n'aha muri Rusizi ikibazo cya ruswa ivugwa mu bijyanye n'imyubakire gikomeje kuvugwa hanini mu bice by'imijyi hirya no hino mu Rwanda ariko imwe mu miryango irwanya ruswa n'akarengane irimo n'uwa Transparency International ishami ryawo ry'u Rwanda ikagaragaza ko inzira igoranye binyuramo ngo ushaka kubaka abone icyangombwa cyane cyane bene aha mu mijyi iri mu bitiza umurindi imyubakire inyuranyije n'amategeko idatana na ruswa. Ikindi hakanavugwa ikibazo cy'ibishushanyo mbonera by'imijyi bihabanye n'ishusho nyirizina y'amikoro y'abayituye. Icyakora inzego z'ubutegetsi zo zikavuga ko ikiguzi bitwara abanyuze muri izi nzira za ruswa kirenze kuri byo zibasaba ngo bahabwe ibyangombwa byo kubaka binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima, urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza gusubirayo handi hato tugeze mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi, ariko turuhuke hama tuyabanzirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi cyahereye mu mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havuga umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko mu ikambi ya Murongwe iri muri sector ya Mutambara ni muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo yanizwe yishe ejo ku itariki ya 11. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro ku murongo wa telefone na Nzavyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe amubwira ivyo umwana w'umwigeme yagandaguye.
Bona impunzi yitwa Shugwe Ry'Imana Greta yariga mu mwaka w'umunani aho bita Igaseke. Hari mu gihe cy'imvura iri kiragwa tasha avuye ku ishuri kubera mwigisha wiwe yaramubwiye ko biga ku mugoroba. Atashe rero niho yacahura n'abagizi ba nabi. Nyuma rero yuko imvura ihise abantu batanguye kurengana niho baca babona ikiziga cy'uwo mwana kitambaye n'impuzu n'imwe kiryamye ahantu bamunigishije igikwembe yari yambaye impuzu zose atanimwe yambaye. Ni ukuvuga bacatora rero ikiziga ciwe baca bakijyana mu ku bitaro byo ngaho nyine katarukuru gushika n'umwanya turiko turavugana niho icyo kiziga kiri.
Ababonye icyo kiziga hari abavuga yuko yaba yarafashwe ku ngufu hanyuma baza kumuniga.
Inyuma yuko ibyo babivuga abaganga baremeje yuko batamufashe ku ngufu, mugabo uri kurabira ababyaboneka yuko ari abantu bashaka kumufata ku ngufu kubera n'agahuzu k'indani bari bagatabuye nta mpunzi n'imwe yari yambaye.
Nyuma yaho rero bamunigiye n'iki komisiyo y'igushinzwe impunzi ariyo CNR yabiri gukora kuri ubwo bwicanyi bwakorewe umwana w'umukobwa.
Ni ukuvuga bavuga ko biri mu matohoza, mugabo gushikisha turiko turavugana. Impunzi zo ngahe murongo baciye bafata ingingo yo gukura agasoko gatoya kari hanze y'ikambi bakinjiza indani mu ikambi ku buryo bwo kuvuga yuko boba ari abakongomani babigize ku buryo bwo kuvuga ko badasubira gukorera hamwe ikintu na kimwe.
Nuko yari Nzambyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe aho yari kwaraganira na Vedaste Ngabo ku murongo wa telefone ku vyerekeye urupfu rw'umwigeme Ishugwe Ry'Imana Greta yagandaguwe anizwe ku igenekerezo rya 11 kwezi kw'icenda 2018 hari ejo ku munsi wa kabiri. tukiri mu by'impunzi imikambi impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda haravugwa ikibazo cy'abakobwa menshi batwara inda zitifuje hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa nuko urwaruka tacu rufise rukora ushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bakemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitaborohera mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aherutse muri yo kambi ya Mahama
Aratwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi
Ariko ritwengera kubera ndamubajeje ikibazo azi neza ko chama cahibonekeje nicerekeye indazi tifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduhe ka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene bahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugyango nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahemba amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri wa wamugoye ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirempfe n'inzara ikande ndondeze iburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwara dafise niya zoyijana n'uwayimuteye umwana akamwanga
Yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayura mutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wowe utokwifuza kuba bona bibona yego
Aba nabo batsivyo byebira mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babivuza no ngaha mu nkambi ariko bagoma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko abanywa ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafite icyo bajya ntibogenda kwiba
abantu ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayura mutwe atari byinshi
ibyo biyayura mutwe twibinywa tubikuye hehe ko atabo tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwahe hezi zawaragiye ko nakayuki bayikuye surudi wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye n'ukanyoye nawe nyine abavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye
ubuseruka ishyirahamwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka
SGBV protection
ubushikiranganje bujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo ubukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kugwanya ibiyayura mutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe n'ugwaruka Pierre Claver Nkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga kijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba Kwa Nyaburunga
Hijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ni kiganiro cy'amagara yacu no munsi kiganiro cengene tubungabunga magara yacu kidushikana neza na neza ku bitaro bikuru by'akarere ka Gitega mu gihugu cy'u Burundi aho abakenyezi bashika ku 180 bafite igitereko canke urwinjiro rw'igitereko byasohotse ari bo bituye ivyo bitaro muri ano mezi atatu aheze. Mu rongozi bw'ivyo bitaro basigura ko ari kubera habonetse abahinga bavura bene izo ngwara barungitswe n'igihugu cy'u Bushinwa, ivyo bigatuma ibitaro bitandukanye birungika abarwayi igitega. Ni mu nkuru twategura na mugenzi wacu igitega Fide d'Antoine Salimana.
Muganga Jacques Nduwimana arongoye ibitaro by'akarere ka Gitega avuga ko kubona ivyo biharo byaraduze cyane muri ano mezi atatu aheze ari kubera umuzo w'abaganga barungitswe n'u Bushinwa gufasha kuri ivyo bitaro. Abaganga b'abahinga mu byo kubaga abakenyezi baje mu mugambi wo gufashanya hagati ya Leta y'u Burundi n'igihugu cy'u Bushinwa. Muganga Li Wen Yuan, umwe muri abo baganga b'abahinga mu bijyanye no kubaga abakenyezi, yarazanye n'ubuhinga butamenyerewe mu Burundi bita bilanche mu Cyongereza. Muganga Nduwimana Jacques aradusigura ubwo buhinga.
Ubuhinga bwo kushobora gufasha umubyeyi bijyanye n'inkurikizi y'uko abahejeje nko kwibaruka, ugasanga igitereko kiriko kirava cyane. Abaganga dufise twara dufise hano ugasanga bashobora gufata nk'inkingo yo gukuramo igitereko, naho twavuze yuko ubuhinga bakoresha zikongora kuvuga mu bwo guhagarika ivirana ry'amaraso igitereko, ibyo bita mu Gifaransa cyangwa muri mu mvugo y'ubuhinga ibyo bita la méthode de bilanche. Iyo rero yatuma rero bashobora guhagarika uko kuvirana kw'igitereko batarinze gukuramo igitereko. Ubwo nibwo buhinga tubona bazanye ubushasha kandi bakwarigisha n'abandi baganga bakorera ngaha.
Uretse ubwo buhinga butamenyerewe mu Burundi, hari n'izindi ndwara zikunda gufata abakenyezi abo Bashinwa bavura vyatumye abitura ivyo bitaro biyongera kuko barungikwa n'ibindi bitaro bitandukanye. Muganga Nduwimana yarabwiye ijwi ry'Amerika ingene izo ndwara ziteye.
Mu ndwara cane cane ingwara zifata abakenyezi, turabona yuko haje ubuhinga buzanye n'aba baganga b'abahinga b'Abashinwa dusanzwe dukorana. Ubuhinga bwo kuvura abakenyezi bagize ingorane yuko ibihimba vyirondoka birya b'imbere biheza bigasohoka biciye mu bihimba cy'inzariro, ico bita prolapsis genital. Usanga rero igitereko canke ubwinjiro bw'igitereko casohotse. Ibyo rero n'ukuri ni indwara igoye cyane kandi ibangamira abakenyezi.
Mbega abakarigwa n'izo ndwara bobo bari bande?
Ubwa mbere bafise imvyaro nyinshi, murazi yuko ngaha mu gihugu cacu ibiharo dufise gushika ubu mu magara y'abantu bivuga yuko n'imiburiburi mukenyezi umwe avyara abana barenga batanu, hari n'abashobora kurenza bagashikana indwi cumi turababona. Aho rero ashobora gusanga igitereko cararushe cane, mbere ugasanga ibyahora bifasha kugira ngo kigume kiri muri basa vyabaye faible, ivyo bita ma moyen de fixité de l'utérus yabaye très lâche, bigatuma rero igitereko gica gisohoka kikaja inyuma.
Muganga Li Yan Fan arongoye uwo mugwi w'abaganga b'Abashinwa avuga ko igihugu cy'u Bushinwa cabarungitse gukorera ku bitaro vy'akarere vya Gitega mu kiringo c'imyaka ibiri. Inyuma y'iyo myaka ibiri hazocagaruka wundi mugwi w'abandi Bashinwa bazobandanya bafasha kuri ivyo bitaro. Uwo mugwi w'Abashinwa ukaba amaze amezi atatu ku kivi aho amaze kubaga abakenyezi 180 harimo n'uwo bashoboye kurokora igitereko ciwe hakoreshejwe ubuhinga bwa bilanche. Uretse abo baganga bazobere mu vyo kubaga abakenyezi, hari n'abandi bakorera mu vyo kubaga amagufa. Barashe n'undi muganga yazobereye mu vyo kuvura indwara zifatiye mu muhogo, mu matwi no mu mazuru. Hirya yabo harimo n'umuhinga yazobereye mu kuvura indwara z'amenyo. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Sabimana urakeneye no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cumi munsi. Inshuti bakunze mariko muratwumviriza, tubakengurukire bivuye ku mutima kuri kano kanya mwafashe kugira ngo mubane natwe mu kiganiro wanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na Engineer Hadrius yamfashije muhinga bw'ivyuma, nanje Diane nahazi twari kumwe. Tuzongere ejo nkaho twahereye ariko hagati aho saa kumi muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore kumviriza muri isanga. Igice saa cumi na zibiri tubafitiye amakuru azuba agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Igice isaha imwe n'iminota 30 amakuru muri Afrika no hirya no hino ku isi hose. Ijwi rya Amerika turaca tubandanya mu ndimi zitandukanye, mubandanye rero muryoherwa n'urutonde rwacu rutandukanye mu ndimi zitandukanye.